munsi wa gatatu nigenekezo ya 26 ruheshi mwaka wa 2024 n'umwanya wo kugira amakuru mu kirundi n'ibimenyesha makuru navyo akabare radio RPA ibyo abanyagihugu hadi nzamba gateka ka hamwe na televiziyo Renaissance ibyo bimenyesha makuru bitatu byafatikanije n'ishira hamwe rihanira kugwanya itsinda ku buzima bya kiremwa muntu esosotorite Burundi amakuru y'uno munsi akabagizwe n'ingingo imwe rudende ijanye no kukuru wa gatatu igenekezo ya 26 ruheshi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe gushyigikira abahuye n'ibyago byo gutsinzikarizwa ubuzima mbega uyu munsi mu Burundi ushyitse byifashe gute n'ihohoterwa ry'ubuzima bwa kiremwa muntu nizihe nkurikizi uwatsinzikarijwe ubuzima mu Burundi hokogwa iki kugira ngo ako kabi kabice karanduranwe n'imizi muraza kubikurikira murano makuru mugira mushyikirizwe na Vembo mvuze niyongere badekanije na Nesi Gakiza tukaba twese hamwe tubahaye ikaze.
Nkuko mubyumvise mu ntangamarara ku igenekezo rya 26 ruheshi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ku isi kakaba ari n'akajyo ko guhamagarira ibihugu bitandukanye ku isi kubahiriza amasezerano yiyamiriza ayo mabi ariko uyu munsi ushitse mu gihe mu Burundi guhohotera kiremwa muntu ari icaha gisa n'icashinze imizi ikibabaje ababikora bakaba batabihanirwa leta mbere ikaba yaraba sasiye n'indava reka tubibaze Pierre Gahungu aho uwo munsi wavuye
mu ngingo yayo ya 52 agakwego 149 yafashwe itariki 12 kigarama mu 1997 ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje ko itariki 26 ruheshi buri mwaka ari umunsi wahariwe gushyigikira abahohotewe mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ihohoterwa no kugira hakurikizwe amasezerano yiyamiriza ihohoterwa n'ayandi mabi ababaza canke agayitse byashyizwe ko umukono itariki 26 ruheshi mu 1987 uwo munsi uhamagarira abo vyega bose harimwo amareta agize umuryango w'ishirahamwe ONU amashirahamwe yigenga hamwe n'abantu bose ku isi kugira biyunge kandi bashigikire abantu amajana y'ibihumbi by'abantu bahohotewe canke n'ubu bakiriko barahohoterwa ariko rero inyuma y'imyaka 27 uwo munsi ushinzwe ibihugu bimwe biracari kure y'intumbero ONU yihaye aho ni nk'u Burundi aho guhohotera abantu bikorwa ku munsi na cyane cyane kuva mu mwaka w'2015 igihe cy'imyiyerekano yo kugwanya ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza n'inyuma yaho amashirahamwe agwanira agateka kazi na muntu yabayo mu gihugu canke mpuzamakungu tasiba gusohora ivyegeranyo vyerekana ko guhohotera abantu vyabaye ikigwanisho co guhasha gikoreshwa n'ubutegetsi bw'u Burundi kukaba kuri mu mabi y'agahomera bunwa akoregwa mu gihugu ivyo vyegeranyo vyerekana ko abakora ico caha ari cane cane abakozi b'iperereza abapolisi hamwe n'imbonerakure ariko ayo mabi akaguma kugeza ubu adahanwa kanyomoza kugira ahubwo uko kudahana kwiganze ku itariki 27 gitugutu mu 2017 u Burundi bwabaye igihugu ca mbere muri Afrika cikuye mu masezerano y'i Roma rishinga sentare mpuzamakungu CPI kugira abakora ayo mabi ntibazokurikiranwe.
Pierre Gahungu arakenuye mu Burundi isinzi basindikarijwe ubuzima tubabwire uwitwa Egide Nkunzimana muri iki gihe ari mu buhungiro yaba muri zone Ngagara muri karitsiye ya 4 yahagaritswe iwe mbere y'uko twagwa mu kigo c'iperereza kiri muri karitsiye 9 muri zone ya Ngagara nyene aho yasinzikarijwe ubuzima akoregwa mabi atandukanye yo kumuboreza igufa yahavuye arokoka aho yarahaswe kugandagwa n'abapolisi hamwe n'abakozi b'iperereza mu ibohero rya zone Kinama ariho yari yahavuye yungururizwa tumutege yombi
bizo mu karitsiye 9 narabonye uwo bazanye umutwe bakase baraza bafise umutwe w'umuntu bantamika donke parti yaho bakase bantamika amaraso basiga ku munwa bamubwira ngo mugeni wanyu ngo ndaboshe jewe hanini nazane n'inuzuye umwiheburo nari nabo baye naye nari ndindiriye urwo rupfu nta sino kubwira ngo nari ngifite ubwenge bwinshi cyane
abo bagutamitse umutwe w'umuntu bari bande
bari abapolisi bari kumwe n'uwo Felix nibo bazanye umutwe w'umuntu bakase noneho turi ngaho bawumpamika ku munwa ubwo bari ngaho mu nyuma sinamenye ibyo bavugana hagati yabo bavuye basubira baraterura bajugunyira mu modoka kwa kundi bafata nk'uterura igiti nari impambiri ya moko mugongo mugukuru we barahenurira hasi kuguyuka guko baraterura mu muduga barasuba baratwara baragenda aho nibaza ko
hamagato uwo mutwe bawukuye bawuzanye bawukuye he
bawuzanye bawukuyeje muri nefu nyene muri documentation hari abantu bafungiwe yo narunahumva ko aho ndi narumva ko hanuka nyene amaraso hameze nabi nubwo hari mwijoro narumva ko hanuka amaraso ko arahantu icyo abantu
were bisigura yuko ntiwigeze ushikanwa mu gasho ka documentation cyo gihe
hariya mu kartsi cyenda ntayo ninjiyemo nta ninjiyemo bahavuye bamvana ngaho baca bandugana mu kinama
bakubohoye ubwo urabona
nari imboshe bantwaye imboshe barandugana mu kinama nari nababaye amaboko ari yaguye ibinyanya bari banteye inshinge hari nubwo nari nzi ko atamaboko nkigira nari nzi ko amaboko bayaciye
ibyo ko gutera inshinge byagenze gute byabaye ryari byabereye
ibyo ko ntera inshinge byabereye muri kartsi cyenda abahungu bari ku modoka hejuru harimo umwe sinzi ko yari umuspecialiste w'ibyo bintu nuwo n'ubisabwe yatereka ndamugirire ka kantu yarantera inshinge mu kuboko nkumva ukuboko kuratinje kose n'inzara n'intoke sindazumve kuko kugera nka saa 11 mu gatondo mboheye amaboko inyuma nari nzi ko amaboko bo bayakiriye nko mu nkokora ntabwo nayumva ko ngifite amaboko akwiye ikintu je nabonye nuko mu iryo joro Felix yaraje arantora antegeka kuva hasi kwivana hasi rero nicaye ntagira amaboko mu gasho ntibyakunda abo bandi bana bafunzwe baramfashije bamera nk'abanterura ndava hasi vuye mu gasho antwara nk'ahantu bavuga ngo hari biro antwaye mu byo biro
aho ni kuri komine mu kinama
iyi ni kuri komine mu kinama antwaye aho hari biro ndamukurikira ambarangwa ingo ngiye aragenda ku meza imbere yanje aricara cye nanje intebe ya muraba nk'aho hamubwiye kwitura umuyobozi ndicara ndamuraba mu maso arangije ijambo yambwiye kutiwe nkeneye kufa ndagute muri toilette wonyene ubwo bwari ko buraca narabonye yuko mwuwo mwanya bivuze narumvise amajwi hanze sinari nk'icumva cyane ko ninavuye amaraso none nakomeretse umva amaraso menshi numva amajwi umenga abantu bavugira kure ndumva amajwi icyo abantu bavuga avuga ururimi rw'igifaransa kandi atari umurundi ariko aravuga ko hari abantu batwawe bakuwe mu ngagara ndumvamo n'ijwi ryanje n'izina ryanje rivuze ubwo abasigaye batanze amakuru ntavyo nzi muri uwo mwanya Felix antwaye ambare ko keneye komfa haciye hinjira abantu batatu bambaye impuzu za gipolisi bari baje kunigisha amaboko kugira ngo ikiziga bakirekere ngabaze kugita muri toilette
wabimenye gute ko bari baje kukwica
byarabimbiye yarambiye ko keneye komfa bakanta muri toilette baje bafise umugozi mwizoso wo kuniga noneho nawe aca icanyeretse ko icagira nta catinya ko babikora arabo aca shira amaboko inkokora ku meza aca runamika umutwa giruko muga ya majwi ari hanze arabyumva aca banza kubwira ba bantu ngo banza mureke ngo urindira arangije asohoka hanze kuraba hanze kumviriza bya ndiko yari afite uburenganzira
umugozi bari bawufise
bari bafite umugozi abapolisi batatu umugozi wa ndumwe wa niro ukuta umwe wa niro ntayibona tuyandikira ku impuzu jare nk'umwe bafite nakuze mbona badoza kwidrapo ku ishuri ubwo
Felix acarasohoka rero yumvise
arasohoka yumvise amajwi asohotse babantu arababona yagarutse abwira aba bapolisi ngo banza musubire inyuma aca nkura hasi aca nsubiza mu bandi asubije mu bandi ubwo icyakurikiye babantu ko barasaba abari ngaho bose sinzo bari kuri liste gupfa baribo habayeho kutwandika amazina ivyo gupfa biba birasibye
iryo hohoterwa ryakiremwa muntu ntiryasize inyuma abakenyezi n'abigeme igitigiri kinini c'abakenyezi n'abigeme barabonejwe igufa bongera bashurashuzwa ku nguvu na bamwe muwo mu nzego za leta n'imbonera kure kuva mu mwaka w'2015 mu Burundi ibyo byemezwa n'umukuru w'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi umushingwa amanza Jean d'Arc Zaninyana ababazwa nuko abakorewe ayo mabi benshi baciye bahunga igihugu akababazwa kandi nuko ubutungane mu gihugu butigeze bugira ico bukoze kandi ababakoreye ayo mabi bazwi
inkuru kuzi zabaye nyinshi batwovuga gutanga inkurikizi ku byerekeye amagara y'abahohotewe ibikomere ihohoterwa abo bantu babayemo uno munsi byatumye bagira ubumuga babayemo gushikana inzisaha hariho n'abandi bagize ibibazo byo mu mutwe uno munsi ugasanga n'abantu bagenda n'ubwoba abantu usanga badatekaniwe mu bikorwa byose bama bari kubarakora ikindi nacyo nuko uko guhohotera abarundi byateye ingaruka niniya mu mibano mu miryango kubera ko twabonye cyane rwose yuko kenshi wahohotewe usanga mu miryango atakigwa ugasanga bitera ingorane nyinshi mu miryango hariho n'ingaruka ku byerekeye politike kuko nuvuga ku kwizera inzego z'Uburundi no munsi ku Barundi bigoye kubera ko iryo hohoterwa ryakozwe na cyane cyane n'abakozi ba leta n'igipolisi n'abasirikare b'u Burundi bakaba batumwe cyane cyane n'abantu barongoye inzego z'Uburundi bikaba bigoye rero ku Barundi bwo gusubira kwizera izo nzego ikindi nacyo twovuga ni uko kubera ko izo ngorane za politike kubera kuko guhohoterwa kubera umutekano muke abarundi benshi barahunze bagahunga igihugu cy'u Burundi uno munsi bakaba bayabaye mu buhungiro mu ngorane zitandukanye z'ubuhungiro ikindi nacyo umuntu yohereza ko ni ukudahana ayo mabi byibonekeza uno munsi ugasanga ababikoze ibyaba abo basirikare yaba abapolisi yaba batumye ayo mabi aba atanumwe ubutungane bufashe ngo ubuhane ibyo navyo bikabandanya bituma ayo mabi komezwa gukogwa atamuntu n'umwe ashobora kuyumvira yuko uno munsi amabi abandanya kandi atari kwarahanwa igihugu cy'u Burundi cyari gifise abajejwe ubutungane umuntu yoshikiriza yuko hageze yuko hafata ingingo kugira ngo by'ukuri ayo mabi akorerwa abarundi ayo mabi yo guhohotera abarundi ahebwa mu gufata ingingo mpasha zo guhana no gufasha abo bantu bose bahohote ivyo rero bikazoboneka habaye ugushaka kw'abanye politike b'abarundi amashirahamwe adahananira ibyicaro vya politike hamwe novuga na communauté internationale kugira ngo vy'ukuri akugateka kazi na muntu ubutungane gusubire gutsimbatara mu Burundi
ukuboreza igupfa mu Burundi sagaseseshwa rumuri naho abatwara Burundi bagoma babihakana bicikizwa n'ishyira hamwe ryiyemeje kugwanya amabi yafatiye ku isi zikabizwa buzima bya kiremwa muntu Denis Ndayishemeze avugira iryo shyira hamwe yemeza ko rizoguma rishigikiye abakorewe ayo mabi n'imiryango yabo tumutege yompi
kuri uno munsi mpuzamakungu wo gufasha abahuye n'ihohoterwa uhimbazwa kwa 26 w'ukwezi kwa gatandatu uno munsi amashyirahamwe aharanira agatika kazi na muntu yashatse guhimbaza uyu munsi mukuru ari kumwe n'abahohotewe ayo mashyirahamwe yasanze icyaha cy'ihohoterwa gikorwa cyane mu Burundi naho leta Burundi itabyemera ubutumwa nyamukuru bw'uyu munsi ni uko ihohoterwa ari icyaha gikomeye cy'ihungabana ry'agatika kazi na muntu bitegerezwa kwiyamirizwa atagushidikanya ayo mashyirahamwe arahamagarira leta y'u Burundi gufata ingingo zo gukinga ihohoterwa ikongera igahana abo bose bagiriwe n'ico caha kandi ko abahohotewe burunka ubutungane n'indishi yakababara ayo mashyirahamwe arasaba kandi leta y'u Burundi gushira mu ngiro ibyasabwe n'igisata ca ONU kijejwe kurwanya abahohotewe cyagatika kazi na muntu cyo muri munyonyo 2023 nk'amashyirahamwe aharanira agatika kazi na muntu arahumuriza abahohotewe n'imiryango yabo kwazoguma afasha kugira ngo ibirego byabo byatanzwe mu nzego zitandukanye z'agatika kazi na muntu yotera imbere kugira ngo abakoze igihohoterwa bashobore guhanwa
Amakuru urunani rw'imenyesha makuru FPA ijwi ry'abanyagihugu inzamba agateka kawe hamwe n'imbonesha kure Renaissance arabandanya ishira hamwe mpuzamakungu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu OMCT mu mfunyafunyori hamagarira leta y'u Burundi kuva mu gacerere igashengeza abagirwa namabi yo kuboreza igufa abo bari bajejwe gukingira aho kwigira zindabibazwa mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ba runoru na nirwa maradiyo umwe mu ndongozi z'iryo shira hamwe yamenyesheje ko bafise ibyemezo bikwiye byerekana uruhara rw'urwego rw'iperereza muri ayo mahano akarorero batanze akaba arakumunywanyi w'umugambwe MSD yaborejwe igufa bikomeye inyuma y'ugufatirwa mu myiyerekano y'ukwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umuhitsi president Nkurunziza kurikira Isidore Nguele aserukira iryo shira hamwe ku mugabane wa Afrika.
Monsieur Chirimana a été arrêté en 2015 alors qu'il participait à une manifestation pacifique. Il est membre.
Umushinga ntaye Chirimana yahagaritswe muri 2015 mu gihe yari mu myiyerekano. No munywanyi w'umugambwe MSD kuva kwa 12 rusama 2015 yahagarishwe n'abapolisi bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu baraheza baje kumufungira mu iperereza aho yahamaze kwezi kose aborizwe igufa mu buryo butandukanye hifashishijwe n'ibikoresho binyuranye harimo no gukubitishwa ibikono by'inkoho n'inkoni kandi aboshe ntiyaronswe icyo afungura reka ntiyanahawe icyo gihe cyose uburenganzira bwo kwivuza ahamwe amenya ko yanajyama hasi ku isima kandi icyo gihe cyose yamazeyo yagumye aturubikwa yongera tukwa bikomeye n'abari bamucunze ariko yarashoboye gutoroka ku gasho araheza arahunga mu nyuma aratanga ibirego muri ONCT asaba gutunganirizwa
torture en demandant que les actes de torture qu'il a subis soient examinés par le comité contre la torture et qu'une décision soit rendue. Donc le comité a constaté au regard des
umugwi wacu bijejwe ufatiye ku mapuro zo kwa muganga ku mafoto be no kwisuzuma ryakozwe ku magufa yiwe waremeze ko by'ukuri yahohotewe akanaborezwa igufa uwo mugwi waranashoboye kwerekana neza ko naho uyo munyagihugu yagerageje gutabaza inzego za leta atacu zigeze zikora ngo zimurenganure cyangwa ngo zimutabare bisigura ko leta yagaragaje kwishyigikira ayo mabi yakozwe n'izo nzego ziperereza zaborije igufa batavuga rumwe na leta bariko biyamiriza ikiringo cyo wahoze arongoye Burundi
par ses agents, des services nationaux de renseignement qui permettaient de pouvoir torturer des personnes politiquement engagées qui contestaient la réélection de l'ancien président. Alors la décision a été communiquée aux autorités burundaises
par nyuma yo gufata icyemezo twarabimenyesheje leta y'u Burundi twongera tunayisaba gushyira mu ngiro ingingo zafashwe mu kiringo yahawe ni ukuvuga iminsi 90 twizeye ko muri iyo minsi 90 ubutungane bw'u Burundi buzoba bwatanguje amatohoza bugahagarika bukongera bugakubita intahe mu gahanga abo bajejwe umutekano bahohoteye bakanaburiza igufa uyu munyepolitike ndetse bukanatunganiriza wahohotewe. Ubu turindiriye kuraba ko ari kizokogwa. Turazi neza ko atari ubwa mbere ibyo bisabwe naho gushika ubu leta itarigera igerageza kubikorera ko uko kudadaza kwa leta y'u Burundi mu kwanga gukorana n'ibisata bibijejwe ngo hakurikizwe amasezerano agwanye ihohoterwa no kuboreza igufa kiremwa muntu kandi biri mu masezerano yo nyine yateye kumukono kandi dasiba kuvuga ko ikurikiza bikaba biraje ishinga ishyirahamwe mpuzamakungu gishinze kugwanya ihohoterwa n'iborezwa igufa rya kiremwa muntu
dans la mise en œuvre de la convention contre la torture que il a librement ratifié et qu'il proclame d'ailleurs à chaque fois respecté.
Ishamwe OMCT riranibutsa ko atari ubwa mbere u Burundi butungwa gatoke muri ayo mahano naho ingingo zose zagiye zirafatwa u Burundi butigeze buzishira mu ngiro ariko naho biruko Isidore Nguele amenyesha ko ibyo bitabaca intege kuko ibyemezo bagenda bararonka biheza bigaha inguvu ibirego byatanzwe muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI.
Le comité contre la torture n'est pas une juridiction, mais était un organe de traité quasi-juridictionnel, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme une juridiction.
Urwego rugiye go kuburizwa igufa rya kiremwa muntu si urwego rw'ubutungane ariko rukora nk'urwego rw'ubutungane ni urwego mpuzamakungu rumaze kwakira ibirego bitandukanye bitari bike kandi n'uburukiriko. Iki kirego twababwiye ni kimwe muri byinshi bikiriko birigwako kandi urwo rwego rumaze imyaka itanu rusemerera rwamirira kuri ayo mabi yo kuburizwa igufa kiremwa muntu abandanya gukorwa mu Burundi. Icyo kibazo caranicariwe mu nama yo muri munyonyo 2023 urwego ruranibutsa leta y'u Burundi ko itegerezwa korohereza ubutungane bukagira amatohoza kuri ayo mari. ahicho mwamenya nuko igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu kijejwe gukingira agateka kazi na muntu gihabwa ingufu n'ubufatanyabikorwa bwa leta. Ikindi mwamenya nuko hari izindi nzego mpuzamakungu ziriko zikurikiranira hafi ikibazo cy'u Burundi. Aha twovuga nka sentare mpuzamakungu mpanabyaha yuguruye amatohoza muri 2017 ku byaha byo kuburiza igufa be n'ibindi byaha byagahomera bunwa byakozwe mu Burundi muri icyo kiringo twavuze.
Sur les actes de torture et d'autres crimes internationaux qui ont été commis au Burundi dans la même période que j'ai évoquée. Donc, ces premières décisions que nous voyons aujourd'hui permettent à la Cour pénale internationale de pouvoir continuer ses enquêtes et de pouvoir...
Ils ont dit que les gens ne sont pas les gens qui ont été mis en place de la Cour pénale internationale. Ils ont dit que les gens ne sont pas les gens ibizotuma nabakoze izo byaha bamenyekana kuko ibyo tumaze gutohoza ko bigaragaza neza ko abaza kwisonga mu guhohotera no kuburiza igufa abantu mu Burundi ari urwego rw'iperereza. Ariko ivyo vyose bizoshoboka ari uko leta y'u Burundi cyane cyane yemeye gukorana n'inzego zibijejwe. Ariko n'ibindi bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afrika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bitegerezwa gushyiramo ingufu bikagondoza leta ya Gitega kugira ngo yemere gushyira mu ngiro ibijyanye no kurwanya ihohoterwa no kuburiza igufa kiremwa muntu.
Premièrement, mais les autres États, notamment l'Union africaine et les Nations unies, qu'on peut arriver à effectivement forcer l'État du Burundi à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la torture.
Eka na bamwe mu banyepolitike baremeza ko kuboreza igufa abantu mu Burundi bitakiri agaseseshwa rumuri. Abaterwa amatohoza mu nzego z'igipolisi bobo babigize umwuga nk'uko bishikirizwa n'umukuru w'umugambwe Kodebu Kefa Nibizi avuga ko n'urwaruka rwashyizwe mu makomite yo gucungera umutekano rwaciye runiha n'uburenganzira bwo gusinzikariza ubuzima bwa kiremwa muntu abantu atacamira. Tega matwi Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu.
Ibintu bijanye n'icarozo bitatorotire muri Gifaransa hano mu gihugu cacu birakunda gukorwa n'inzego zimwe zimwe zije amatohoza aho zikora ko bafashe kugira ngo bashobore kubakuramwo ukuri batabashatse kuvuga ku matohoza asanzwe. Birakorwa kandi na bamwe muri ya migwi iri hamwe ijeje umutekano aho usanga nk'ugwaruka rumwe rufasha abantu aho kubashikiriza abaje amatohoza ngo bakore amatohoza ugasanga bamanje kwaburiza igufa. Birakunda gukara nko mu bintu twumva ariho imigwi iva kwigwana iyo hageze abikekwe yuko bakorana n'iyo migwi barakunda gukorerwa iyo yicwa rubozo. Eka mbere rimwe na rimwe abantu migwi mu migambo itavuga mwe n'ubutegetsi ibasha gufatwa akagizwa ibyaha kumbure vyiremenanya ariko bagatotezwa bagakorerwa yicwa rubozo. Twebwe twibaza yuko rero naho umuntu yagirizwa icaha kingana gute hasanzwe amategeko ategekanya ingene ibyaha bitohozwa ingene biburanishwa n'ingene bihanwa. Kandi iki kintu kijanye n'icwa rubozo ni kimwe mu byaha leta yamaze kwemera yuko idashobora gukora. Twosaba rero uyu mugwi CNDH gakurikirana yuko atabantu na bamwe bagikorerwa iryo bara. Eka mbere n'inzego zose zije amatohoza zikirinda cyane gukoresha izo nzira kugira ngo zirondere ukuri. Ikindi twosaba ni uko ababibonye bose ko babikorewe bujya umutima amenyo bakadoma urutoki ku babikoze. Kandi tugasaba yuko inzego zibicejwe zo zigafata ingingo zikwiriye kugira ngo iyo nzira ishobore gukoreshwa mu kurondera ukuri. Ikindi ni uko aba bantu bari mu mugwi iri hamwe y'umutekanizi komite mixte de securite nk'urwaruka bwo kwirinda gukora ibikorwa be n'ibyo ariko bagize umuntu bafata bamushikiriza inzego zishinzwe umutekano bataramanza kumuhohotera.
Ibyo kuboneza igufa bunyamaswa abantu ababikora babifisemwo uburambe mu mugambwe CNDD-FDD kuva ukiri umuhari ugwana. Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu arerekana ingene ukwica rubozo byamye biri mu migambi n'imigabo y'umugambwe uri ku butegetsi ari naco gituma bigoye gutuza ako kabi uyo mugambwe ukiramutswa igihugu. Kurikira Frederic bamvuga inyumvira.
Burya umuntu aravye agasoma urwandiko rwasohowe na Gervero Fikiri yigeze kuba umukuru w'inama nkenguzamateka arongera araba ni cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ajejwe ibyo butunzi muri urwo rwandiko yasohoye mwaka 2016 mu kirundo umuntu yavuga ati ni ko guhinduka ngo bave mu muharugwana bachike umugambwe wa politike mu Burundi CNDD-FDD vyarabutaye kuwa amazi ku buryo uyu munsi ubura yuko babandanya ivyo byo mwishamba canke bagiye mu vy'igihugu ariko hagataho hariho umutwe mutonya w'ugo rwandiko uvuga uti ingene CNDD-FDD itwara mu kuborezi gufa abantu mu guturubika abantu uwo mwubahwa aravuga ati ukuborezi gufa abantu n'ukundi gufata abantu bukoko ati byararanze cyane uwo muhari ukiri mu ishyamba ati kubera iki babigira gute bavuga ko abo bantu bakiri mu ishyamba bimbi binogo bita ihandagi no kuvuga byari binogo bimba mu kuzimu bito bito maze nta muco wabayo kandi byaba biri mwamazi abapfungwa babo rero baca babatayo hanyuma bakaza bakurayo babakubita inkoni 53 ku munsi no kuvuga mu gitondo ku mutaga ku mugoroba ibyo bikamara nk'indwi zingahe canke amezi arongera akavuga yuko abagwanyi benshi bababaye gose mbere benshi bahavuye bitaba n'Imana kubera uko kuburizwa igufa no gufatwa bunyamaswa aratanga n'ubororero ati mu bantu bagiriye ibyo bintu harimo uwitwa Wagaramelchior aratanga karero ka Leonidas yatunga Imana mubishwe aravuga Dr. Mariko Nahimana nabandi bishwe muri ubwo buryo muti bigirirwa hehe bigirirwa ubu muri za service de renseignement no kuvuga hamwe iperereza niho bakunda kujana abantu turaza abantu benshi bamye bavuga ibyo babonye yo amagogwa bagoreweyo duhereye ku byanditswe kuri Vice President Alphonse Marie Kadege mu mwaka wa 2015 abantu bafashwe bakicwa babanje kuburizwa igufa n'abandi bamugajwe rero ni iperereza ribikora sivye imbeshere muti nare bigirwa nabande nabantu nyene usanga barabikora no mwishamba aribo batuma uyu munsi baramaze kuronka uburambe muri ibyo bintu inyishu yova hehe inyishu no guhindura iyo mbono nkoko hakaba imbono runtu
yari Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi nino ngaha duce dusozera ano makuru y'urunani rw'imenyesha makuru FPI bijya abanyagihugu inzamba gateka kawe hamwe n'imbonesha kure Renaissance rufatikanije n'ishirahamwe rigwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu SOS Tortue Burundi reka dushimire mwese mwadukurikiye abafashije bose kugira aboneke ano makuru mukaba mwayashikirijwe na Jeunesse Kakiza fatikanije na Bonfils Niyongere twese hamwe turabike banuye naho ubutaha